Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana ninahazwe ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya Amerika ishamwe mpuzamakungu riharanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch yagiriza leta y'u Rwanda guhonyanga gateka kazi na muntu no kubangamira batavuga rumwe nayo bataba mu gihugu cy'u Rwanda.
But what we're also trying to highlight in this report is the climate of fear, the threats that face anyone who's...
Lewis Maj atwara Human Rights Watch muri Afrika yo hagati ahavuga muri make ko raporo yabo ku Rwanda igaruka ku bwoba. Human Rights Watch yemeza ko u Rwanda rwabivye mu baba mu mahanga batinya kwicwa bazira ivyumviro vyabo u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma ivyagirije vya Human Rights Watch. Mukanya gaheza kanama ka onyu kajejwa gateka kazi na muntu kirukanye Burusiya mu murwi w'ibihugu bikagize. Mu intambara ya Israel no murwi Hamas muri Palestine, Israel yagavye ibitero mu bibanza amajana n'amajana muri Gaza. Ku mugabane wa Afrika, president wa Liberia George Weah azokwitoreza manda ya kabiri. Donny Doyen no makuru yose duce ku masonga arimo na dossier ya president wa Amerika. Joe Biden yagirizwa gutunga impapuro zirimo amabanga y'igihugu kumuhana iwe bwite ni mukanya isasi. Nongere ndabaheka z'inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika kanama ka onyu kajejwa gateka kazi na muntu kanse kugarukana Urusiya mu murwi w'ibihugu bikagize byafashwe nk'ikimenyetso cyo kwiyamiriza intambara ico gihugu kibandanya muri Ukraine. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi Andre Fidel Niyongabo ariko adukurikiranirana iyo nkuru. Fidel, byifashe gute?
Nibyo ni kimenyetso kutwigoro twamakungu two gushigikira gucirirwa mu Rusiya tubandanya kwigaragaza. Urusiya ntibashoboye gusubira kuronka ikibanza cyabwo mu kanama kaoni kajejwe gateka ka muntu inyuma yuko ibihugu bitari bike biri mu nama rusange bitoye kuri uyu wa kabiri kutemerera ico gihugu muri ako kanama. Ikimenyetso ko twigoro twamakungu two kubandanya gushigikira ibyerekeye gucirirwa mu Rusiya kubera ibitero ubandanya gukora muri Ukraine tugifise ingaruka zigaragara. Urusiya matora yo kuri uyu wa kabiri bwatakaje ibibanza bibiri byo mu kanama kaoni kajejwe gateka ka muntu bigenewe ibihugu byo mu karere k'Uburaya bwo mu buseruko. Albania na Bulgaria nizo byatahe ibyo bibanza bibiri. Ibyo bihugu byombi birashigikiye Ukraine. Yamara Urusiya bwashoboye kuronka amajwi 83 munsi gato y'igice cy'amajwi y'ibihugu bigize inama rusangi yerekana ko icyizere cy'Uburusiya ko amakungu azogera harengera ingwano muri Ukraine gifite ishingiro. Amatora yo kuri uyu wa kabiri ni igipimo ku gikorwa kiyobowe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi cyo gucira ivo mu Burusiya kubera ibitero ubandanya gukora muri Ukraine.
Urakoze Fidel Niyongabo. Israel navyo mu yintambara irimwo na numurwi Hamas muri Palestina yatangaje ko igisirikare cayo caraye kigavye ibitero mu bibanza amajana n'amajana mu ntara ya Gaza. Fidel Niyongabo, niwe tubaza iyo nkuru.
Ibibanza indege z'ingwano za Israel zakoze mu bitero mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa kabiri birimwo igice cya Rima cy'igisagara cya Gaza. Icyo gice kirimwo abategetsi batari bake b'umuguya Hamas n'inyubakwa za leta. Ku munsi wa mbere, umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yari yatangaje ko ibyo bazokorera abansi babo mu minsi iri imbere ari ibintu bazokwibuka mu kiringo kirekire kiri imbere. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel Richard Hedge yatangaje ko ibiziga by'abagwanyi 1,500 b'umuguya Hamas vyatowe ku butaka bw'ico gihugu. Yavuze ko atabagwanyi ba Hamas binjiye ku butaka bwa Israel kuva ku munsi w'Imana urangiye. Igisirikare cya Israel cyavuze ko cyatumye ko abasirikare 300,000 bama bari magabo igihe cyose bakenewe. N'imbere y'uko bakora ibitero bikomeye byo gusubiriza mu nkoko mu guya Hamas wakoze ibitero giturumbuka ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu bice byo muri Israel byegereye intara ya Gaza. Umuvugizi mu by'igisirikare w'umugwi Hamas yagabishije ko abagwanyi bawo bazokwica abasivili 150 bagize imbohe igihe cyose Israel izokora ibitero itagabishije abasivile mu ntara ya Gaza.
Fidel urakoze tukivuga kuvya Israel umuryango umwe bwa buraya watumiye umushikiranganje ajeje migenderanire y'ico gihugu n'andi makungu yitwa Eli Cohen n'uwintwari yo hagati mu gihugu muri Palestina Riyad al-Maliki ni mu nama yihuta abashikiranganje bajeje migenderanire mu bihugu vyo kumugabane wa buraya
bitegekanijwe ku iyo nama iganira ku kugena ibintu byifashe muri Israel no mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi Joseph Borrell yavuze ko yatumiye abo bashikiranganje kugira abashikirize ivyiyumviro vyabo kubiriko biraba muri iki gihe muri Israel na Gaza bitegekanijwe ko abashikiranganje baje kumigenderanire mu muryango w'umwe bw'uburaya bahuriye mu gisagara ca Muscat muri Oman aha niho inama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire ugwego rujejwe gufashanya gw'ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu yarisanzwe izobera bamwe mu bashikiranganje bazoba bahari ubwabo mu gihe bitekanijwe ko abandi muri bo bitaba inama hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video muri cyo gihe Israel n'umugwi Hamas byabandanije gutana mu mitwe kuri uyu wa kabiri musugira kane kuva Hamas itanguye giturumbuka ibitero kuri Israel ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye
Hizugi Amerika makuru ya chutu ya banda nilize kumugabane wa Afrika. President wa Liberia George Weah yiteguriye guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kiringo ciwe ca kabiri n'umwe mu bakandida bahiganywe nawe mu matora y'umuhumbi 2017 muri studio ndi kumwe na mugenzanje Oriane Itangishaka. Oriane ibindi kuri no nkuru.
Prezida Weah hariko ahiganwa kandi n'abandi banyepolitiki 19 bayobowe na Joseph Boakai yari yahanganye nawe bikomeye muri 2017. Icyo gihe Boakai yari cegera cy'umukuru w'igihugu Ellen Johnson Sirleaf umukenyezi wa mbere muri Afrika icyo gihe yari yatowe mu nzira ya demokarasi. Weah afise imyaka 57 yahoze ari umukinyi mpuzamakungu kirangiranwa w'umupira w'amaguru ariko kumwe n'umutambukanye wiwe n'umuhungu wiwe bagiye gutora uno munsi batoreye ku ishure shingiro ryo mu gisagara cha Painesville. Yagize ati abanyeliberia bakoresheje uburenganzira bwabo muri demokarasi n'amatora yabo kandi nibo bagiye guhitamwo uzo babera umukuru w'igihugu. Muri aya matora Boakai yamaje yemerera abanyagihugu ko azobashikana ku bintu intwaro ya Weah itashoboye kubashikana ko Weah yagirizwa kuba atashitse kuvyo yiyemeje gukora mu bihe byo kwiyamamaza kwiwe mu matora aheruka. Ni mu gihe yari yemereye abanyagihugu ko hazotuza ibiturire akanashumbusha abahuye n'ivyago vy'intambara muri kahise zahitanye abantu bashika ku 250,000. Izo ntambara rero zari zabaye hagati ya 1983.
Oriane Itangishaka urakoze tuve muri Liberia tuza ha muri Amerika ibiro vya president w'iki gihugu White House vyatangaje ko kuwa mungu nejo kwa mbere president Joe Biden yabajijwe ibibazo n'umurwi uriko ukora amatohoza ku mpapuro zirimo amabanga y'igihugu n'impapuro ziba ziratowe kumuhana iwe uri muri leta ya Delaware. Fidel Niyongabo nivyagarutse kutubwira
ariko yihweza niba Biden yaragumanye mu buryo buteye kubiri n'amategeko inzandiko z'amabanga y'igihugu igihe ari senateur n'igihe ari cegera cha president. Izo nzandiko zatowe imuhiriwe muri leta ya Delaware hamwe no mu biro yakoresha ku giti ciwe. Biden yatangaje ko atarazi ko yari afise izo nzandiko. Yavuze ko atakintu kinini kihari ku vyerekeye izo nzandiko. Ian Sands, umuvugizi w'ibiro by'abajejwe guhanura president ku bibazo bijanye n'amategeko, yatangaje ko president Biden yishuye ibibazo yabajijwe atagahato. Abajejwe itohoza bamusanze ku ngoro yiwe Maison Blanche ku munsi w'Imana urangiye nejo ku munsi wa mbere. Kuba abajejwe itohoza babajije President Biden ibibazo kubijanye n'inzandiko z'amabanga y'igihugu byerekana ko itohoza ryabo riri hafi yo kurangira. Abajejwe itohoza bo mu biro by'umushikiriza manza dasanzwe Robert Hur barabajije ibibazo ibyabona batari bake ku byo bazi ku nzandiko z'amabanga y'igihugu. Mu itangazo umuvugizi w'ibiro by'abajejwe guhanura President Biden ku bibazo byerekeye amategeko yamenyesheje ko ibiro vya President byakoranye neza n'abajejwe itohoza.
Reka nshimire bagenzanje Oriane Itangishaka na Fidel Nyongabo ku makuru agezweho ijyanye no kwisi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza. Ayo mwumvise yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook, Twitter ariyo X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ryagiriza Leta y'u Rwanda guhonyanga agateka kazi na muntu no kubangamira abatavuga rumwe nayo bataba mu gihugu. Mucegeranyo casowe uno munsi kwa kabiri, Human Rights Watch ikaba yaciyise dusange dukorane canke uzopfa. Iryo shami Human Rights Watch rivuga ko abavuga ivyo bane bagura ku Rwanda bahigwa ruhongo aho bari hose n'imiryango yabo iri mu Rwanda ikabizira. Leta y'u Rwanda ivuga ko ibivuga na Human Rights Watch ari binyoma vyambaye ubusa. Ibindi biri muri yo rapport tubabibaza mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yayisomye.
Well, this report is the product of several years of research, and in it we are documenting how the Rwandan government since 2017.
Iki cyegeranyo cyakozwe nyuma y'imyaka myinshi y'ubushakashatsi. Turerekana mu buryo kuva mu mwaka wa 2017 guverinoma y'u Rwanda nabo bafatanyije bakora ibikorwa by'urugomo, ikoresha inzego z'ubucamanza harimo na mpuzamahanga no gutera ubwoba nk'intwaro yo gucecekesha ababanenga bari hanze y'u Rwanda. Twese tuzi ibyabaye kuri Patrick Karegeya mu myaka yashize. Iby'iki cyegeranyo kigaragaza nuko ibi bikorwa bya guverinoma y'u Rwanda na n'ubu bikomeje. Kigaragaza kandi ko hari abantu benshi bari hanze y'igihugu bashobora kuba batazwi ku rwego rwo hejuru, ariko bakomeje kubaho mu bwoba, baterwa ubwoba, bafite abavandimwe baterwa ubwoba. Bamwe mu Banyarwanda bari mu bihugu bya Afurika nka Tanzania, Uganda na Afurika y'Epfo bagerwaho cyane n'iryo terabwoba. Bamwe muri bo barishwe, abandi barashimuswe basubizwa mu Rwanda. Ikindi twerekana muri iki cyegeranyo ni icyuka cy'ubwoba no kubutera umuntu uwo ari we wese ufatwa nk'urwanya ubutegetsi ku bantu bari na kure cyane y'u Rwanda nko muri Australia, Canada, muri Amerika ya ruguru no mu Burayi. Ntibabaha amahwemo, babagendaho bakabavuga nabi, bakabavugana n'imiryango yabo mu Rwanda bayihatira kubihakana. Ni ibikorwa byagutse kandi nta na kimwe bafata mu buryo bworoheje muri iyi nzira yo kugerageza gucecekesha uwo ari we wese waba ufatwa nk'unenga cyangwa utagira uruhare mu bifatwa nko gukunda ibintu byose u Rwanda rukora ubirebeye mu ndorerwamo y'Abanyarwanda baba hanze.
Narrative of loving everything that Rwanda does from the diaspora's perspective.
Ariko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makolo yavuze ko Human Rights Watch ikomeje kugaragaza ishusho itari yo ku Rwanda, ishusho Human Rights Watch avuga ko ifite mu mitekerereze yayo. Ibi urabivugaho iki?
What I would say to Yolande is I really wish that they would engage with...
Icyo nabwira Yolande nuko nifuza ko batwegera. Hashize amezi tuboherereje urwandiko rw'amapaji hafi 30 tubabwira ibyo twabonye dusaba ko twahura. Twohereje intumwa i Kigali ngo zigerageze guhura na Komisiyo y'u Rwanda y'uburenganzira bwa muntu. Nibababonye by'ubwanjye nirukanywe mu Rwanda mu 2018. Icyo navuga ni iki? Kubera iki muhora muvuga ibintu bidafatika biteye ikimwaro ngo Human Rights Watch ifite gahunda ku Rwanda? Ibyo nta shingiro bifite. Ubwo twagaragazaga ihohoterwa ryaberaga kwa Kabuga no kwa Gacinya i Kigali byari bifite ishingiro. Ubwo twagaragazaga iyicarubozo ryaberaga mu kigo cya gisirikare cy'i Kami byari bifite ishingiro. Ubwicanyi budategetswe n'inkiko bwabereye ku Gisenyi no mu Ruhengeri, ibyo byose ntabwo tubivuga tudafite ishingiro. Gushyigikira mama 23 ntitubivuga tudafite aho dushingira. Human Rights Watch nta gahunda ifite yo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Dukorera mu bihugu birenga 90. Hari abakozi bake bacu bakorera mu Rwanda. Ahubwo icyakabaye gikorwa ni ukuganira na Leta y'u Rwanda igahagarika ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ariko tuzakomeza gukora akazi kacu, ntituzabireka. Birashoboka ko twakomeza kwitwa ko dufite gahunda yo kurwanya u Rwanda, ariko ibyo biri kure cyane y'ukuri. Ntegerezanyije amatsiko umunsi wenda tuzaganira na Leta y'u Rwanda aho gusa n'abajya mu mikino no kwitana ba mwana nk'uko Leta y'u Rwanda isa n'ishaka kubikora.
Game that the government it seems to want to play.
Nuko mu ndabasaba imbabazi sindabisigure kuko nari navuze ko Geoffrey Mutagoma agiye kutubwira ibiri muri rapport ya Human Rights Watch ku Rwanda. Mwavyumvise rero ko atari Geoffrey Mutagoma kuko yari Venus Tanshimimana yabajije Lewis Madge atwara Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika yo hagati, ariko ibibazo byose Venus Tanshimimana yabaza Lewis Madge vyari muri yo rapport ya Human Rights Watch Geoffrey Mutagoma akiriko aratosora asoma subira kugira ngo muze mwumve byinshi birimo. Tubatumire rero kuza kumva inkuru yuzuye neza mu makuru yacu yo mu gatondo, tukanashimira na Themistocle Mutijima niwe mwumva yari kwasubiramwo amajwi ya Lewis Madge atwara Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika yo hagati. Tumira mate gatonya hamaduce tuja mu gihugu cy'u Burundi.
Itangazo ry'umushinga z'amanza akizigenza wa Repubulika y'Ujya Amerika ryaronse ku mugoroba wa kuri wa kabiri rivuga ko Dieudonné Murengerantwari
murantunga mumburanye murumva kuno musi ibyuma bitariko biraduhira neza. Eloge wirika neza naye mvuze ko tubanza tukamira mate, ariko reka tubabwire rero ibyo ugiye kutubwira ko muhinga bw'ivyuma badashimye kuturuhurira mu gihugu cy'u Burundi. Biro vy'umushikiriza amanza mukuru vyatangaje ko uno musi ku mugoroba ko umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB yahagaritswe yongera arapfungwa. Dieudonné Murengerantwari akwekwa ko ivyaha vyo kunyuruza amatungo y'igihugu, ukubangamira ubutunzi bw'igihugu no gukoresha amafaranga y'inkomoko mbi. Eloge wirika neza nari ndakwatsa ijambo tuga ku ijambo.
Itangazo ry'umushinga z'amanza akizigenza wa Repubulika y'Ujya Amerika ryaronse ku mugoroba wa kuri wa kabiri rivuga ko Dieudonné Murengerantwari yahagarikiwe rimwe n'undi muntu. Numugwiza atungazwi ku izina rya Sylvestre Niyonsaba y'Ujya Amerika ryamenye ko ari umugwiza atunga akorera mu gisata cy'ubutare, akaba anafise imitahe muri Global Port Services ishyirahamwe rivise isoko ryo gukoresha ikivuko cya Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi. Umuvugizi wa Sentare nta inyuzwa n'ibiro by'umushinzamanza akizigenza Anyate Bangiricenge yemereye itangazamakuru ko itangazo ari iry'ukuri. Nawe yabitanze mu rubuga rw'umuhora wa WhatsApp avugize b'inzego za Leta bahuriramo namwe mu bamenyeshamakuru b'Abarundi abiri rya Amerika birukanywemo. Iryo tangazo ryatewe ku mukono na Leonard Manirakiza umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika rivuga riti bakurikiranywe ku vyaha vyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ukurya ibiturire, ukunyuruza amatungo y'igihugu no gukoresha amafaranga afise inkomoko mbi, blanchiment d'argent mu gifaransa. Iryo tangazo ryemeza ko abo bagabo babiri bahagaritswe ku munsi wa gatandatu w'indwi heze ku mutahe wasohowe n'umushikirizamanza akizigenza. Uwo mutahe wasaba n'uko akorwa isakwa ariko nta vyafashwe ridondagura uko bingana n'ivyarivyo. Ihagarikwa ryiwe n'umuhanuzi mwishikira mu biro vya Perezida Ndayishimiye ubwiwe yari hagarariye yamusanze muhiriwe yambaye bisanzwe bacha bamujana ku biro butarariye. Nta n'umwanya wo kwihindura yaronse kubera yari yambaye ikabutura. Niko amasoko yacu mu gipolisi atashimye ko afatwa amajwi n'uko mwidondoro wayo umenyekana yabwijwe rya Amerika. Ayo masoko yongera ko ati ubafungiwe mwigenderezi Bujumbura. Itangazo ry'umushikirizamanza kizigenza rigabisha abategetsi bose n'abarundi muri rusange rivuga ko bica amatwi bakanka kumvira amabwiriza eta ababuza guhungabanya ubutunzi bw'igihugu rigira riti ibyo bakora bamenye ko bitewe bitebuke bazobibazwa bakanabihanirwa. Kugeza ubu ntibizwi igihe wahoze yarongoye Banki Nkuru y'u Burundi BRB azorengukirizwa mu butungane. Mu bisanzwe nta mufungwa amara iminsi irenga 14 mu gasho k'igipolisi canke k'intwaro, ariko ufungiwe mwigendereza ico gisata gihabwa ububasha bwo kumubika igihe cose cifuza kugera kibonye ko amatohoza yose kirondera cayabonye. Ihagarikwa n'ifungwa rya Dieudonné Murengerantwari riri inyuma y'urugendo rwakozwe n'umurwi w'ikigega CFMI wari urongowe na Mame Astudios ajejwe u Burundi muri ico kigega mpuzamakungu. Muri raporo basohoye uvuga ko wabonanye n'abategetsi b'Abarundi hagati y'amatariki ya 25 na 29 ukwezi kw'icenda, maze hagati y'itariki zibiri n'iya kane ku kwezi kw'icumi ukorana inama n'abategetsi b'u Burundi ku buhinga bwa none. Mu bategetsi baganiriye n'izo ntumwa harimwo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Ikiganiro cyo mu rwego rw'Ijwi Amerika ryabonye kivuga ko ubutunzi bw'u Burundi bugeze hatemba naho habaye utwigoro two kubunagura. Akarorero hagati mu kwezi kw'icenda Burundi bwari bufise amahera mu kigega ntegabizoza y'agaciro abushoboza kurangura hanze y'imipaka y'indwi zibiri zitarenga ntizirenguke, mu gihe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yari ku rugero rw'ukwezi kurenga indwi imwe gusa. Ndega no ifatwa ryiwe ryo barigiye guhindura ibintu ho bakenewe gukorwa iki kugira ibintu bisubire mu buryo. Ijwi rya Amerika ryabajije umuhinga mu byerekeye ubutunzi Fostendi Kumana.
Ibyo ni ibintu bihambaye cyane, abantu bakamenya ukuri dosinge niba yaje amakosa yakozwe amafaranga ya BRB n'amafaranga y'igihugu iri kena ry'amadovize ryagiriye ajamo ibihugu by'amanyanga cyane cyane igihe banyuru y'igihugu bavuze ngo igiye gutwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu cyace bituma abantu benshi muri politiki batashaka kwivanga mu byingene BRB ngene ikora amadovize bagashaka kwiha ico gituma rero hari akwe kuba itohoza gerekana ingene iby'amadovize byageze nabi ingene ibaye inkuru yakoze nabi muri iki gihe n'abayirongoye n'abari imbere y'uyu muntu n'abategetsi bari bahajwe nta ruhara ifisemo ube gito bwayi baye inkuru ni bwinshi ikindi nuko muri iki gihe iyo banye inkuru y'igihugu yova mu biro by'umukuru w'igihugu bikabibanye nk'izindi kwisi ngene bimeze
umushinzamanza kizigenza yatangaje ku burenganzira bw'abafunzwe bubahirijwe muri kino gihe cy'amatohoza mu murizi miryango yabo ibyaha bikekwa ko bisana n'ibyo arenga yome bunyoni yahoza mushikanganje wa mbere yagirizwa ku munsi w'Imana yara yafashwe muri ngarantwari yaciye asubirizwa nk'uko itegeko ry'umukuru w'igihugu rigena wamusubirijwe rya Amerika ryabonye rivyerekana eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya n'amakuru yacu mukanya naye ndababwiye ngo hari inkuru ya rapport ya Human Rights Watch ku vyerekeye agateka kazi na muntu mu Rwanda tuza kwashikiriza mu gitondo bari bakitosora ariko baramvuniye akagohe ko inkuru idushikiriye hako tuyiraza ariko murare muyumvise Human Rights Watch rero hishamwe riharanira agateka kazi na muntu ni ishamwe mpuzamakungu ryagiriza leta y'u Rwanda ibyo guhonyura agateka kazi na muntu ni vyagirije leta y'u Rwanda ihakana yivuye inyuma mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yadutishirije amaso kuri iyo rapport nshasha Human Rights Watch yasohoye no musiko wa kabiri.
Ni raporo ndende y'amapaji 115 umuryango Human Rights Watch wise twiyungeho cyangwa upfe ikandamiza ndengamipaka ry'u Rwanda. Muri raporo uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu ugaruka ku mayeri menshi yahurijwe hamwe akora icyo wise urusobe mpuzamahanga rw'ikandamiza ukavuga ko ayo atagamije gusa gucecekesha amajwi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ahubwo no gutera ubwoba abagerageza kubunenga. Human Rights Watch muri raporo yayo ivuga ko uruhurirane rw'ihohoterwa ryo ku mubiri riri mu bwicanyi n'irigiswa kugenzurwa hafi gukoresha n'abamategeko yaba imbere mu gihugu na mpuzamahanga ihohoterwa rikorerwa abavandimwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu Rwanda no guharabikwa no guhindanyirizwa isura binyuze mu itotezwa rikorewe kuri internet byose bigize umuhate ugaragara wo gushaka gushyira mu kato uwagerageza kunenga ubutegetsi. Tirana Hassan umunyamabanga nshingwabikorwa wa Human Rights Watch yagize ati Abanyarwanda ba mu mahanga yewe n'aba mu birometero biherwa mu bihumbi kure y'u Rwanda barifata cyane mu kugira icyo bavuga bakirinda kujya mu bikorwa bya politiki kandi babaho batinya kugira aho bajya ko baterwa cyangwa se ngo abo bafitanye isano bari mu Rwanda bakibasirwa. Madamu Tirana Hassan yongeraho ko abafatanyabikorwa b'u Rwanda bakwiriye guhumuka bakabona uyu muhate wagutse w'ubutegetsi bwa Kigali icyo ari cyo ko ari icyo yise ingaruka zo kudahana kwimitswa n'ishyaka riri ku butegetsi FPL mu gihe cy'imyaka 30. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko muri iyo raporo yawo waganiriye n'abantu bagera ku 150 bari hirya no hino ku isi ku cyo wise amayera abategetsi b'u Rwanda n'abakorana nabo bakoresha mu kwibasira abanyarwanda baba mu mahanga. Uyu muryango uravuga ko wamenye ihohoterwa ryakorewe abanyarwanda ba mu bihugu bya Australia, Ububiligi, Canada, Ubufaransa, Kenya, Mozambique, Afrika y'Epfo, Tanzania, Uganda, mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse yewe n'iryakorewe bafitanye isano ba mu Rwanda. Muri iyo raporo Human Rights Watch ivuga ko ubuhamya bw'abo bantu bugaragaza imiterere y'ibitero bihoraho ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa yewe no kubanze gusa kubushyigikira cyangwa se kujya mu mashyirahamwe ya diaspora akorana nabwo hirya no hino ku isi. Uyu muryango uvuga ko amayeri menshi akenshi akorerwa icyarimwe kandi ko mu gihe hamwe atageze ku ntego andakomeza kwifashishwa kugeza umuntu barimo kwibasira atsinzwe. Kubwo uyu muryango binyuze mu kwanga gusubira mu Rwanda no mu bushobozi bwabo bwo kunenga abategetsi barwo impunzi n'abasaba ubuhungiro aho bari mu mahanga bagerageza ubudahwema kuvuguruza isura y'igihugu gitekanye abantu badakwiriye guhunga abategetsi bashaka kugaragaza. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko wakoze ubushakashatsi ku bwicanyi burenga 10 ugushimuta cyangwa kubigerageza izimizwa ry'abantu n'ibitero byibasira abanyarwanda ba mu mahanga. Human Rights Watch ikavuga ko leta y'u Rwanda yashatse kwifashisha imikoranire ya polisi mpuzamahanga irimo gushyira abantu ku ntonde z'abashakishwa na polisi mpuzamahanga Interpol. Leta y'u Rwanda kandi ngo yashatse kwifashisha inzego z'ubutabera n'ubusabe bw'iyoherezwa ry'abakekwaho ibyaha igamije ko bayinenga basubizwa mu Rwanda ku gahato. Human Rights Watch ivuga ko baganiriye nayo bavuze ko inshuro nyinshi aho bagirana amasano ba mu Rwanda bagiye bibasirwa bagafungwa binyuranyije n'amategeko bakorerwa icarubozo bagahuzwa ku nkeke ndetse bakanimwe uburenganzira bwabo bwo gukora ingendo hagamijwe kotsa igitutu guhakana cyangwa gucecekesha abo mu miryango yabo baba mu mahanga. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko kuva Perezida Kagame n'ishyaka rya FPR bafashe ubutegetsi mu mwaka w'1994 bakoze byinshi mu guteza imbere igihugu no gukurura ishoramari n'abakerarugendo hagamijwe kuzamura isura y'igihugu ku ruhando mpuzamahanga. Nyamara uyu muryango ukavuga ko ibyo byakozwe bitajyana n'iterambere mu kubahiriza uburenganzira bw'abaturage n'ubwa politiki. Umuryango Human Rights Watch wo muri Amerika kandi uvuga ko u Rwanda rwagiye ruzamuka ku ruhando mpuzamahanga rukabera imiryango mpuzamahanga yeberukagira naho rw'igihugu cya mbere gifite ingabo nyinshi mu butumwa bw'amahoro bwa Roni, akiyongeraho n'ubufatanye rugerana n'ibindi bihugu. Ibyo bigatuma afatanya bikorwa barwo bakomeza kunanirwa kwemera urwego n'uburemere. Human Rights ivuga ko iki gihugu gihonyora uburenganzira bwa muntu. Uyu muryango kandi uvuga ko kuva mu kwa gatanu mwaka 2021 wikoreye ubushakashatsi ku bwicanyi bwakorewe Abanyarwanda babiri babaga muri icyo gihugu, ndetse ko hari umwe wawuriwe irengero n'abandi babiri abategetsi b'u Rwanda bagerageje gushimuta. Uyu muryango uvuga ko impunzi nyinshi z'Abanyarwanda ziba muri iki gihugu zawubwiye ko zishyirwaho iterabwoba n'abategetsi ba ambasade y'u Rwanda. Umwe muri izo mpunzi z'Abanyarwanda aganira na Human Rights Watch yagize ati: "Mporana ubwoba, ndikanga iyo mbonye imodoka ihagaze inyuma yanjye, ndikanga iyo hari umuntu uje aho nkorera, mpora niteze kwicwa igihe cyose, nanze gusubira mu Rwanda nicyo bazampora, ntaho guhungira, nta mutekano hano, ariko kandi nta n'ahari umutekano." Madame Hassan avuga ko inkuru z'ibyabaye ku Banyarwanda baba mu mahanga zigaragaza urugendo rurerure Leta y'u Rwanda yitegura gukora ndetse n'ubushobozi ifite yageneye kugaba ibitero ku batavuga rumwe nayo. Ati: "Leta z'ibihugu hirya no hino ku isi ndetse n'imiryango mpuzamahanga bagomba kuryoza u Rwanda ibikorwa byarwo byo guhonyora uburenganzira bwa muntu, haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Icyakora Leta y'u Rwanda ihora yamaganira kure raporo z'imiryango mpuzamahanga zinenga guhonyora uburenganzira bwa muntu, yamaganiye kure ibikubiye muri iyi raporo." Abinyujije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, Madame Yolande Makoro uvugira Leta y'u Rwanda yise iyi raporo ko igamije guhindanya ukuri kw'ibibera mu Rwanda kandi yobya. Yagize ati: "Ubushakashatsi bwose bwakorwa ku buryo butabogamye ku by'u Rwanda rwagezeho mu guteza imbere uburenganzira, imibereho myiza n'agaciro k'Abanyarwanda kuva mu myaka 29 ishize bwabona iterambere ridasanzwe rizana impinduka." Uyu muvugizi wa Leta yongeyeho ko u Rwanda rutacibwa intege muri ako kazi n'abantu bagendereye inabi bagamije guteza imbere biri mu mpamvu za politiki.
Geoffrey Mutagoma, urakoze ku donido hibiri muri iyo rapport ya Human Rights Watch ku vyerekeye agateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Rwanda. Mukenya turahana gahinduke ariko imbere yo kugahana ngende ndababwiye muri make kuno munsi isi ihimbaza umunsi wahariwe indwara zo mu mutwe. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Kivu ya ruguru bavuga ko uburenganzira bw'abarwaye n'abigeze kurwara izo ndwara butubahirizwa na gato habe namba. Ibindi rero kuri no nkuru reka tubatumire muze kuvyumviriza amakuru yacu yo mu gitondo. Imbere yo kubasezera akazi kimura kumva ko ari aka muri isanga mukurikira kuva ku wa mbere gushika ku minsi ya gatandatu minsi yose ku jugi ya Amerika saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi. Ngende ndabatumiye kwa kane nzobandemesheje ikiganiro muri isanga tuzo kwibanda ku vy'intambara umurwi wa Hamas wo muri Palestina watanguje ibitero watanguje muri Israel. Impande zose ziriko ziragabana ko ibitero kuva kwa gatandatu hari byinshi biko biraba muri ico gihugu abatandukanye, hari haba ariko barahunga abandi nabo bagiye gufasha urugamba muri Israel. None mbega iyo ntambara ifatiye kuki umugwi Hamas ni iki? Uwo mugwi Hamas wowe murashobora no kuba murakubitiza amaso gato ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA radio yacu, hari aka video kawusigura icuri. Hakaba hari ikibazo ufise ubaza ku vy'intambara ya Israel n'umugwi wa Hamas wo muri Palestina, twandikire ubutumwa bwawe butwandikire kuri email ni radioyacu@gmail.com canke naho ubuturungikire kuri Facebook ni VOA radio yacu. Habi kibazo baza kuvya Israel na Palestina, Gaza, Hamas, turakurindire ku munsi wa kane tuzadufisa abatumire banonosoye ivy'imigendranire y'ibihugu n'andi makungu ndetse n'abanonosoye kahise ka Israel Palestina n'ibihugu biri muri iyo micungararo. Nuko rero ni ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twatubafitiye. Makoze kudutega biri yakoze Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur bari kumwe kuri micro yari Diana Nini nahazwe nashikije no makuru ndi muri studio ya gatano. Tuyifurije ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu murara hajyana hatajyana haranumwase.